d'undi culture, amakuru mu kirundi.
Ejid Nahayo.
Mabaza kutega matwiganyo bya dindundu kulture kazuma ko twabateguriye zimwe mu ngo nkuru nkuru ziyagize. Ngiye abanyagihugu barimira hafi uruhongore kama gwa Rusizi ku mutumba kagaragara myahuze ari ntara ya Bubanza baherutse guhabwa ikiringo cy'ukwezi kumwe gusa ngo babe bimuye imirima yabo yose iri mu buringanyi bw'ubwo ruhongore bo barakana kuvogera ubwo ruhongore bakavuga ahubwo ko barenganywa ndetse rimwe na rimwe bakanahohoterwa. Abanyagihugu bo muri komine Karusi ntara ya Gitega ntibakiriye kumwe ibiciro berutse gushingwa n'uburongozi bwa komine ku mapuro zitangwa na komine zimwe muri zo muri kino gihe zikaba igiciro cyazo kiguje hagati ya 2 na 5. Igiciro cy'intete zingano kuramwe amasoko mu gisagara cya Bujumbura caraganutse muri kino gihe bamwe mu bacihereza cumwe n'abadandaza bacu bavuga ko cyo kwijukirwa kugwizwa nka imwe mu bindi bidandazwa. Tubafitiye n'inkuru y'inkino nk'uko byamaburi umunsi wa mbere ari amakuru agaragara mu mpinga bw'ivyuma na Olivier Ibintwari sangwe kaze
Radio Indundi Culture.
Nonge kubaye kaze murano makuru abanyagihugu bagirizwa kuvogera uruhongore kama gwa Rusizi ku mutumba kagaragara myahuze ari ntara ya Bubanza barihanizwa na leta gusubira kurenga imbibe nshasha z'ugo ruhongore zerutse gushingwa. Ushikiranganje bujejwe idukikije buvuga ko harabaronse amatongo bidaciye mu mategeko ariko abanyagihugu bo bashikiriza ko barenganywa bakanahohoterwa abo bahawe ukwezi kumwe gusa kugira ngo babe bimuye imirima yabo iri mu buringanire bw'ugo ruhongore. Inkuru ya Norris Nduwimana.
Imyaka ikwiriye aba 14 impari zirangwa hagati y'abanyagihugu bafite indimo ahegereye uruhongore n'inzego za leta kuva mu 2011 hashinzwe igwirizwa rigenga imbibe z'uruhongore kama rw'igihugu n'uturere dukingiwe mu Burundi. Abo ba mbere bavuga ko birukanwa na leta bamwe barahavukiye abandi bahahabwa n'ababyeyi hakaba n'abandi bahanoza amatongo bayaguze. Ibyo leta itumva uko hari ico gituma ubushikiranganje rero bidukikije bubakuri inkoni kugishitsi ko babwirizwa kwimuka ahegereye uruhongore kama ku munsi wa kane w'indwi heze. Umunyamabanga ntahigayezwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije Emmanuel Ndorimana yasubiye kubagabisha agira ati
umuntu azi uko yagiye twa ritongo rya leta akagihagira abanahita nkakirikare zatubwira iri tongo nagihaye nuko nyine cyari mukuru yabivuze ndabisabye muri impa ndaririme biciye mutungane ndabizi neza hari habonye abendahe amatongo hegitari zibiri bagaca biha 10 bakoranye na mustanteri Kanjoli wa komine Gihanga bamuhaye amafaranga mustanteri yaciye ahunga ari muri Canada. Urubibe rwa mbere ntirwabakoze iri rero riciri bako.
Ibyo yamara ntibitahuguko n'ababibwirwa Pierre Bamuru busa harongoye mu guserukira abo banyagihugu.
Twebwe tuvuga neza yuko arahacu tuhavuka n'ibirangaho biriho nyembe ibigazi eka ni byinshi.
Mu gihe cano nariko hari n'abariko baratahura aka mu kareta bahebe bibi bahora bakoreramo ahegereye uruhongore kama nk'uko twabyiboneye abo baranashimirwa na leta ariko abariko barasarura ibyabo barimye biyamiriza ico biti kubagurwa bagirirwa n'aba sirikare bacungire ya ko karere. Abidogera ibyo ubu barahumurizwa na leta ko bagiye guherekezwa n'abajejwe intwaro kugira ngo bakureho iyo mirima ariko uwo munsi nyene bahagukire ngo kitarenga ukwezi kugira ngo bose babe bavuye muri ayo matongo.
Ugiye kubagara afatwa n'igisirikare gakubitwa kwa cavungwa agacaje gufyatura amatafari ku mudubu azova ku mudubu garishe inota ya 50 nimba byukuri turabarundi twasubiye muri cage cyazana amagiza n'amasoro ko turi igihugu twikukiye tuzova ibigumamo kugera ryari.
Ngo ihanganye na leta muri ayo matongo yo mukagaragara yaharugwa mu 2000 uburinganire umaze kwigarurwa n'abantu muri ugo ruhongore kama kwaharugwa kuri hektari 11 mu myaka yo 2011 ngo baburiko burashika mu 5000 kubwo ibiharuro bitangwa n'ababikora kwa matohoza. Ukoresha amatongo akikuje uruhongore kama n'uturere dukingiwe mu Burundi birekuwe n'imiburi buri ku metere 1000 y'imbibe nyezina nk'uko biboneka mu ngingo ya 24 yibwirizwa ryo mu 2011.
Arakoze Norris Nduwimana. Bamwe mu banyagihugu muri komine Karusi ntara ya Gitega baridogera ibiciro bishashe berutse gushingwa n'uburongozi bw'iyo komine ku mapuro zisabwa muri komine nyene. Zimwe muri izo mapuro ni nka karangamuntu, impapuro ndangatongo hamwe n'izindi. Ibiciro kuri izo mapuro bikaba bimwe muri byo byigwije hagati ya 2 na 5 nk'uko biri mu itangazo ry'umunyamabanga nshingwabikorwa ntegezwa komine Karusi ryo kwa 18 za kuno kwezi. Hari yamara n'abandi bavuga ko ivyo biciro atari umurengera. Inkuru twateguriwe na Odiron Kejimana.
Namafaranga bayi karusi bavuga ko yaduze nkuko biri mu itangazo ryatewe ko mukono n'umunyamabanga ntahegayezo iyo commune Jean Paul Nkurunziza kwa 18 ku kwezi kwindwi rivuga ko mafaranga giye kuzarariwa kuri bimwe mu byangombwa umuntu akenera muri commune bamwe muri abo banyagihugu bavuga kwizo mapuro zisabwa mu commune zaduze hafi inshuro zitanu
karanga muntu yahora ku mafaranga 800 ija kuri 2 ku kibiti byahora kuri 5000 bashize ku 1000 kwandikisha ndanga matongo byahora ku 5000 byagiye kuri Perisenge cyo kwandikisha ubugeni byahora ku 6000 biguye ku 15000 attestation de residence yahora ku 15000 ubu ni 5000 urumva ko ibintu bigeze kure
abanyagihugu babona ko ibyo bigiye kunyura ubuzima bwa mikoro make bari basanganywe
kwe tumaze kubona urwandiko rusohotse warameze nk'umuntu akubiswe n'inkuba koko urabona nk'ikintu kivuye ku 5000 kaje ku 25000 atwe umwene gihugu gateye ubwoba cyane twe bantu aho nikora wagahora ijya ni 5000 bikakugora kugira uzoronke 25000 urumva twaduharage wimbura twatugore wimbura ukacushora urumva n'umuntu gumusanga mu rugo hakwisununura kugera kuhaba
naho biruko hari abanyagihugu babona ko kuduza amafaranga asabwa mu kuronka ibipapuro umuntu akenera mu ikomine ari bisanzwe ku bwa bigikuru n'amahoro
cyo ndumwene gihugu ico leta sinze sino hapanda kigwanya kubera aya badugije ko hari amahoro je nibaza yuko ibigiye koreka kubikora kuko bivamo iterambere ry'iwacu kuba byaraduze bagashyira kuraya ku ruhande rwanjye nta ngorane ngira babikoze uko byategezwa kugenda sino hapa nidoga ngo ibintu byazinze kuko hari amahoro nkaba ndiko ndikorera akazi ntekanye
kuri icyo kibazo tukaba twakuye kuri telefone Jean Paul Nkurunziza umunyamabanga ntahegayezo wa komine Karusi mu ntara ya Gitega na watumenyesha ko ari mu nama y'akazi icyangombwa kigiye kuja ku mafaranga ari munsi y'ayandi ni karanga muntu yasizwe ku mafaranga 2000 by'amarundi na ibiri hejuru akaba ari urupapuro rwemeza guca igitara cy'ibiti hamwe n'ubwo gucukura bimwe mu bikoresho byo kubaka kimwe kimwe kiri ku mafaranga 100,000 y'amarundi
Radio Indundi Culture
bangu marimye barimira umuceri umwonga wa munyika muri komine Makamba intara ya Burunga baridoga ko atamwimbo bakironka kukubura amazi y'ukuvomera ico gitegwa abarimye bavuga ko ico kibazo kimaze hafi imyaka 5 umuceri barima mu gihe cico kaguma wuma banegura ko bamaze igihe batozwe amafaranga agenewe gusanura ingomero z'ukuvomera ariko atakira kugwa ivyizo ngomero zidakora biranemezwa n'abajijwe burimye ahe Makamba bakavuga ko ariko birazishaje inkuru ya Sindayigaye
abo barimye bigitegwa cy'umuceri barimira umwonga wa munyika muri komine Makamba baridoga ko bakora bahomba abakenyezi twasanze bariko bararima muri ico kiyaya bemeza ko ico gitegwa kitacimbuka kubera batakironka amazi yo kuvomeza biturutse ku ngomero zakwiragiza amazi zabamaguritse
nta mazi ahari niyo tworonka iyo mbuto atamazi ahari ubuhombe bugumaho bikunda bo turondera amazi kuko ari giye twagiye kwimba hari ya ruguru muri baraje mwihogo nkaje amazi imyaka 16 nyankara mugabo nasanze ikora mugabo haraheze nk'imyaka irenga hafi nk'iki tanu kitari kwirakora ko bisanzwe no gufata nk'ubwatsi gusabwira ngo ntibusibe wende bwo ntamwe imbuto turiko turaronkushimishije
abo bari nyibico gitegwa bavuga ko hakiri amazi bavumeza batidoga koko bimbura inco zitatu canke zirenga ku mwaka
turimye kare twarimbura ibigunira tukironka amazi nk'ibiroro nka bibiri ariko ubu urosa gasimo uvuga ataha aha nk'ibiri cyana byararenga wewe kubu nta umuceri tukironka turonka akadobo
bavuga kandi ko bama basabye gusanurirwa izo ngomero amaso agahera mu nzira iyo naho basabye ngo batere ibindi bitegwa bidakenera amazi menshi bakavyankirwa mbere rimwe na rimwe iyo bateye ibindi atari umuceri bikarandurwa n'abajejwe gukurikirana icyo kiyaya aha ngo ni mu gihe hari n'amafaranga batangishwa ku mwaka ku mwaka bakibaza ko arayo gufasha usanura izo ngomero ariko ntagire igihinduka
nka nkawe mahera nk'ibihumbi kera mu mwanyi wese niko tusanga umenga twagiye kwibwa ngo tugomba ntuze bagikorere ntuze amazi yazeme ari menshi iya kandi tukayatanga twese ku murongo ariko rero ayo mahera gace tubora n'itahiro n'irengero
abarimyi basaba inzego jasha kwitaho ico kiyaya narya mu myaka iheze cafatwa nk'ikigega cy'intara ya Makamba leho nishimira Imana arongoye ubuyobozi bw'uburimyi mu ntara ya Makamba aremeza nawe nyene ko umwaka umwimbo w'umuceri utagenze neza kubera uruzuba hamwe n'imyunga idatunganije neza na cane cane inyubako zitahora zivomera iyo mirima zishaje
tegwa cy'umuceri mu myonga umwimbo ntubaye mwiza kose bipfanye n'urutsoba kwatse mu kwezi kwa kabiri ntiwarose amazi akwiye bipfanye nuko imyonga yo mu ntaya makamba idatunganije neza nuko kuntu nyubako zafasha gutwara amazi mu ndimo zashaje zubatswe kera ubuhari yakeneye ko dusubirwamo
tumyeje ko ikiyaca munyika cyari cubatswemo ingomero zigera kuri zine zakoreshwa mu kuvomera uburinganire burenga hektare amajana 350 zikaba zari zubatswe mu mwaka w'1989 murunga zaje sindayigaya radio inyundi kirikiyo
arakoze seje sindayigaya nayo bamwe mu badandaza cyo kimwe n'abaguzi b'ikidandazwa cingano bo mu isoko ya Kinama muri komine Ntangwa mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura barashima kubona igiciro cintete zingano cyaraganutse muri kino gihe bamwe mu bayazi n'uruganda rwacu rw'amakuru berekana ko ikiro cintete zingano cahora kigurwa amafaranga 600,000 ubu kigurwa amafaranga ari hagati y'3,000 n'500 n'4,000 abo banyagihugu barasaba ariko ko ico kidandazwa cogwizwa kimindi bidandazwa birimo hano mu Burundi bafatiye ku kamaro k'ico gitegwa cingano ni inkuru tubaza Adolphe Nijimbere
abo badandaza cyo kimwe n'abaguzi bavuga ko bashima kuko igiciro cintete zingano cagabanutse aha basigura ko byoroha kuronka ibyo bakora mu ico kidandazwa
ingano ubu giciro tubona turi ko turazigura zigeze kuri 3,500
ingano tugurisha 4,000 kugera muno mwanya zaba zigurwa 5,500 tubyakira neza cyane iyo zibonetse kuko umva umwimbo ubuhari kandi n'abanyagihugu tukaca dufungura neza
naho berekana kwica kidandazwa kizimbutse muri kino gihe abo banyagihugu bavuga ko agahaze ari uko ingano zitagwiriye nk'ibindi bidandazwa aha rero bibaza ko byayiva kubarimyi bake bahurumbira ico giterwa
ingano nizike ya gose gusomba ibigori nivyo bigwiriye gose uko abarimyi nka batazirima gose
bazikenewe cyane kuko boyu wazi ko busabwa n'abantu nka bose bice byinshi nka 50% ndibaze
bose babona ko leta yohemiriza abanyagihugu kuri ico giterwa kugira aboneke umwimbo mwinshi eka mbere haboneke n'ubushogwa hanze
ababicejwe ngira nuko bohimiriza bene gihugu bakazirima cyane niho zocyazigura cyane cyo jabo kamahera mva makongo nyina kaboneka
amakuru duhabwa nabo twasanze ku isoko ya Kinama iri muri komine Ntangwa intara ya Bujumbura igiciro cy'intete zingano zagabanutse haheze kiringo cindwe zine mu cegeranyo cashizwe habona n'ikigo kijejwe kugwiza imbuto izabu mu mwaka wa 2021 cerekana ko igitegwa cingano cashitse mu Burundi mu mwaka w'1932 kizanywe n'abazungu ingano zikaba zikogwamwo ubuyi umukate n'ibindi bifungurwa
ariko za Adolphe Nijimbere mukanya ni inkuru y'inkino
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nkino
Mungu ningino tuwashikiriza emisose ya mbere uyu munsi tubandanya kuvuga ku mupira w'amaguru mu Burundi ariko dufatiye kubigeme umwigisha wa kaminuza muri urwo rukino abona ko ibibazo by'ubuhinga bihanze abagabo ari navyo bihanza bigeme muri urwo rukino rw'umupira w'amaguru bino bikarabuza gutera imbere n'inkuru twateguriwe na Jotan Iratuzi
nkuko twababwiye mu nkuru ziheruka zijanye n'umupira w'amaguru ko kimwe mu bibazo nyamukuru bihanze urukino rw'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abagabo mu Burundi ari kijanye no kudategura abakinyi bakiri bato Alexandre Sibomana umwarimu wa kaminuza yize ubuhinga bw'umupira w'amaguru yemeza ko no mu bigeme arico kimwe
abakobwa n'abahungu sinibaza yuko no batandukanya cyane kuko nabo nyene uravye bahera kure usanga umwana ariko arakina umupira arenze imyaka 12-13 oro bisaba yuko n'imiburiburi tubahera bagifise imyaka munsi ya 8 kandi kindi naco sinzi ko muraraba aba bana ducagura ni bake babandanye beshi babihebera mu nzira kuko usanga bakesha kare impano zabo no kuvuga umwana nimba umufise guhera ku myaka 7 azogira ku myaka 12-13 abahinga babonye bati uwo mwana impano yiwe si umupira w'amaguru muri ico gihe biroroshe yuko umwana acagenda kurondera handi hantu ari impano yiwe muri ico gihe nawe nyine umufashije hakazoshikana imyaka 20 aguma yibohera ku mupira bwabo impano atari kwi
Ariko harashima ko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ryatanguje ivyo kurondera impano mu bakiri bato kubwiwe akabona ko n'intunganyo nshasha y'intara aho zavuye kuri 18 zikaja kuri 5 vyokorosha ico gikogwa
ngambira ngo mbashimire ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo mu Burundi FFB hariho programme nabonye bazanye yuko abana bagize selection y'abana kandi bazuca babashira hamwe babasabira amashuri bige mugabo batahama icyo kintu n'ikiza cyane rero nk'uko tugiye mu gihugu gifise intara zitanu ivyo bintu byasaba yuko bica biba muri zo ntara zose kwari zitanu kandi biroroshye cyane no kuvuga hariho ubushikiranganje bujejwe inkino buca buja hamwe n'ubushikiranganje bujejwe indero bagaca bara muri ubushikiranganje bujejwe indero bakavuga bati par exemple nka butanyerera ni hehe twoshira ekipe ni ibihe shure rishobora kudufasha kutujyanikira aba bana biroroshye baca bashira muri interna bakabaha ivyo bafungura gusa bagaca banondera amashure ku uwo muji wa butanyerera mu gutaha mugabo bakajanye encadrement yabo baca biga neza baca no kubakurikirana n'abaca bakurikirana neza mu minsi mu myaka 5 ingahe uca usanga Burundi gisigari igihugu bitumwa ko
Abigeme batarenze imyaka 20 baramaze kuronka uburenganzira bwo kuja mu gikombe cy'isi abari munsi y'imyaka 17 nabo baramaze gukina igikombe cha Afrika Sekafa ku ruhande rw'imigwi y'abigeme ihora itahukana ibikombe hano mu gihugu cy'u Burundi ihora iviramwo mu nkino zihuza imigwi yabaye ya mbere mu bihugu vyabo batarenze umutaru
arakoze jo tsangira tuzi kino nkuru nkino duteguriye ari n'ahara makuru twateguriye acagarukira makoze mwese kuyatega amatwi mugira ibihe byiza murakoze
Ejid Nahayo.